no mu vya Tashimye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi mutiramanye natwe muri studio yindwi ku ijwi rya Amerika muri kumwe na Joy Diane Ninahazwe. Ngiye kuwashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya. Bamwe mu Barundi bahungiye mu Rwanda bemeza ko hakiri intambamyi zibabuza guhunguka.
Urabona rero nk'abantu byabo bamaze kubifata impunzi ziri hano amazu yafashwe amaparisori bari afite yafashwe amakonti yugaye ugere nk'udufaranga abakoresha za konti yugaye.
Patrice nadohoka serukira impunzi ziba mu bisagara bitandukanye mu Rwanda ahayishura ku butumwa bwa Leta y'u Burundi yarungitse abasaba guhunguka. Mu Bwongereza sentare nkuru yemeje ko umugambi wo kurungika bimukira n'impunzi mu Rwanda bavanye mu Bwongereza ikwirikije amategeko. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuholande yasavye imbabazi ku izina ry'igihugu ciwe ku ruhara cagize mateka y'ubucakara ku mugabane wa Afrika. Abakenyezi biyita abapatiri b'abakatolika batanguye gusoma imisa mu mpisho Ecclesia Catholica irabiyamiriza nkuko muza kuvyumva muri ano makuru musangwe ikaze. Reka no makuru rero tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Komisiyo yihariye y'abadepite ikora amatohoza ku gitero cakozwe ku ngoro y'inama nshingamateka itegekanya gusaba umushikiranganji w'ubutungane ari nawe mushikiriza amanza mukuru gukurikirana wahoze ari president wa Amerika Donald Trump mu masentare mpanavyaha. Thomas Kamirindi yo komisiyo igizwe n'abandi.
Komisiyo igizwe n'abadepite 9 barindwi b'abademokrate na babiri b'abarepublikani imaze umwaka n'igice ikora. Uyu munsi iraterana bwa nyuma maze ikora itora kuri raporo yayo izashyira ku karubanda ejo bundi kuwa gatatu w'iki cyumweru. Ibitangazamakuru byinshi byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeza ko muri iyi raporo komisiyo iteganya gusaba ko Trump abazwa n'amategeko mpanabyaha iby'igitero cy'abayoboke be cyo ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere 2021 ivuga ko ari we wari ukiri inyuma bityo ko yaba yarahonyoye amategeko agenga ihererekanya butegetsi mu mahoro n'ituze. Usibye Trump, komisiyo iteganya gusabira gukurikiranwa na bamwe mu bari abajyanama be. Gusa rero ibyo komisiyo ishobora gusaba minisitiri w'ubutabera si itegeko kuri we. Niwe wenyine ufite ububasha n'uburenganzira bwo kubiha agaciro no kujyana ikirego mu nkiko cyangwa kutakijyanayo. Ariko abahanga mu bya politiki bemeza ko iyi yanyeti y'abadepite ari akataraboneka mu mateka ya vuba ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Komisiyo izaseswa ku mugaragaro ku itariki ya gatatu y'ukwezi gutaha kwa mbere inteko ishinga amategeko nshya itangiye imirimo yayo. Naho igitero cyo kuri Capitol cyahitanye abantu batanu gikomeretsa n'abandi bapolisi barenga 140.
Thomas Kamirindi, muri Afurika y'Epfo naho Cyril Ramaphosa yongeye gutorwa kuyobora umugambwe ANC uri ku butegetsi.
Ramaphosa yarahanganye na muganga Zweli Mkhize wahoze ari minisitiri w'ubuzima. Yamutsinze atowe n'amajwi 2,476 ku 1,897. Abatoye ni intumwa z'ishyaka 4,386 baturutse mu gihugu cyose bari bamaze iminsi bateraniye mu mujyi wa Johannesburg. Itorwa rya Ramaphosa ku mwanya wa perezida wa ANC rimuciriye inzira yo kongera gutorerwa umwanya w'umukuru w'igihugu mu 2024. Cyril Ramaphosa ariko avuye kure. Mu cyumweru gishize inteko ishinga amategeko yari hafi kumwirukana ku mirimo ye habura gato cyane aregwa ibya ruswa. Dr. Mkhize nawe yeguye ku gato ku mwanya wa minisitiri w'ubuzima mu kwezi kwa munani 2021 nawe aregwa ruswa.
Thomas Kamirindi tugukengurukire turongera mu gice cya kabiri icano makuru turacabandanya ariko yagezeho ijya nino kwisi kwijwi rya Amerika ino nkuru nayo nayice ku masonga nkitangura abakenyezi bavuga ko ari abapatiri ba Katolika batanguye gusoma imisa mu mpisho Ecclesia Katolika irabiyamiriza yivu inyuma muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Ariana itanga ishaka
amasakramento yabo bakenyezi Ecclesia Katolika ivuga ko itaya hagaciro yamara uwo muhari w'abapatiri b'abakenyezi bavuga ko batanguye gukora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri aho abakenyezi indwi b'abadagi batirwa n'abasenyeri b'abagabo uwo muhari wagiye uraguka gushikaho ubu ugeze ku bakenyezi b'abapatiri 250 ku isi yose naho amategeko ya Ekleziya Katolika atemera abakenyezi kuba abapatiri umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Carolee Presutti yaragendeye aho imisa itari nke yagiye irasomwa nabo bapatiri b'igitsina gore avuga ko imisa yose yitabirirwa Imana ishimwe imyaka yose nkuko bisanzwe yamara igitandukanye nuko idasomwa na patiri w'umugabo umwe mu bakenyezi bayisoma yitwa Kathleen Blank Rather yagize ati mu bisanzwe amazina y'icubahiro asanzwe akoreshwa asa na yavuga ko hariho abantu bamwe baruta abandi Kathleen Blank Rather we avuga ko yatiriwe nk'umupatiri wa Ekleziya Katolika w'i Roma haciye imyaka ibiri kandi iryo dini risanzwe rizwi kuba riyoborwa n'abagabo gusa mu mwaka wa 2013 umuyobozi mukuru wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yavuze ati Ekleziya yaravuze kuri iki kibazo kandi inyishu ni oya yamara mu gihugu cya Colombia Olga Lucia Alvarez umukecuru w'imyaka 72 avuga ko yahamagawe kuba umupatiri asoma misa mu bice bya kure by'icyo gihugu kubera abapatiri b'abagabo atabari bagihari.
Bakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose baduteguriye ijyanye no kwisi muhejeje kuyumva yo nayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tata kaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse yacu ya YouTube Instagram na Facebook Twitter ni VOA radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari tubabwira iby'impunzi nabimukira. Senare nkuru y'Ubwongereza yemeje ko umugambi wo kurunga ikabimukira n'impunzi bavuye mu Bwongereza ikabatwara mu Rwanda ikurikije amategeko inkuru irambuye na mugenzi wacu Venus Tshimimana akora mu biro vyacu vy'i Londres mu Bwongereza.
Abacamanza bafashe icyo cyemezo cyari gitegejwe na Ministeri y'Ubutegetsi w'igihugu nyuma yaho amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu atanze ikirego agaragaza ko abakoherezwa mu Rwanda batahabonera umutekano ukwiye. Urukiko rwasanze gahunda yo kohereza basaba ubuhungiro mu Rwanda ntaho inyuranje n'amategeko y'Ubwongereza ndetse n'amategeko y'umuryango w'abibumbye areba impunzi. Abacamanza ariko basabye ko ubutaha Ministeri y'Ubutegetsi bw'igihugu yajya abanza agasuzuma dosiye buri muntu kwe icyahunze naho ahunze aturuka kugira ngo arebe niba ubusabe bwe bwumvirwa mu Rwanda cyangwa se mu Bwongereza. Bavuze ariko ko dosiye z'abantu 8 bari bategeje koherezwa mu Rwanda zigomba kubanza gusubirwamo. Ministre w'Ubutegetsi bw'igihugu Suera Breverman yavuze ko leta izakora ibishoboka byose kugira ngo iyo gahunda ishyirwe neza mu bikorwa. Leta Bwongereza ivuga ko gahunda yo kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda izafasha mu guca intege binjira banyuze mu nzira leta ivuga ko zidakurikije amategeko. Mugenzi we wo mu ishyaka ritavuganwe n'ubutegetsi ry'abataravayiste Yvette Kupa yavuze ko iyo gahunda idahwitse itaboneye kandi izatwara amafaranga menshi. Boris Johnson wahoze ari minisitiri w'intebe akaba ari nawe watangije iyi gahunda yakiriye neza icyemezo cy'urukiko rwemeje ko ari gahunda ikurikije amategeko. Akoresheje urubuga rwe rwa Twitter yagize ati ni imwe muri gahunda ifite umuntu igamije guhangana n'udutsiko tw'abacuruza abantu bakabavandamo amaronko. Nubwo bwose leta yakomorewe ntiyatangaje igihe iyo gahunda izongera gusubukurwa. Amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ubw'impunzi yamaganye icyemezo cy'urukiko rukuru wa Amnesty International ishami ry'Ubwongereza yavuze ko ikomeje guhangayikishwa n'iyi gahunda ya leta inyuranije n'amategeko mpuzamahanga areba impunzi. Amashyirahamwe yarwanyije cyane gahunda gahunda nka Care for Kale na Detention Action yavuze ko yiteguye kujurira ariko ntabyemerewe mbere y'itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha. Kuva iyo gahunda yatangazwa mu kwezi kwa kane uyu mwaka, abanyamategeko bunganira bimukira n'impunzi kimwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu batanze ibirego bagaragaza ko abageze mu Bwongereza bahasaba ubuhungiro uburenganzira bwabo bushobora kutubahirizwa mu Rwanda. Indege yagombaga kutwara ba mbere mu kwezi kwa gatandatu ntiyahagurutse. Kugeza ubu nta muntu uroherezwa mu Rwanda rwiteguye kwakira abagera ku 1000 mu ikubitiro. Ubwongereza buvuga ko abagera ku 45,000 binjiye mu gihugu uyu mwaka baturutse mu Faransa bakoresheje amatomato. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Finiste Nshimiyimana, urakoze. Iby'impunzi turabigaruka ko handi hato, ariko tubanze gato tuvuge mu vy'igisata c'ubutungane mu Rwanda. Aho kuri no wa mbere Sentare Nkuru yumvirije urubanza gwungurujwe na Edouard Bamporiki, yahoze ari umunyamabanga wa leta mu bushikiranganje bw'urwaruka n'ubuco. Bamporiki yagirizwe ivyaha vya ruswa, yari yarakatiwe gupfungwa imyaka 4, asaba ashimitse ko iyo myaka yogabanywa ariko ubutungane bwo bukavyanka. Eric Bagira ubusa twa twamurungitse muri Sentare ahamvirije ugo rubanza rwa Edouard Bamporiki.
Edouard Bamporiki yagaragaye mu cyumba cy'urukiko rukuru yunganiwe n'abanyamategeko babiri Jean-Baptiste Habyarimana na Evode Kayitana. Umwitegereje ku maso, Bamporiki aracecetse kandi arasa n'uri mu ntekerezo zidashira. Bamporiki wongeye kurangwa n'amagambo abumbatiye gutakambira umucamanza amusaba guca inkoni zamba akamugabanyiriza cyangwa akamusubikira ibihano, yumvikanye avuga ko kuva yatabwa muri yombi na n'ubu yagize igihunga kidashira. Yakunze kugaragara yitangira itama atumbiriye ubushinjacyaha ubwo yabaga yumva ibisobanuro by'ubushinjacyaha ku byaharegwa. Mu gihe uruhande rwa Bamporiki rwari ruzi ko rwo rwajuriye rwonyine, byaje kugaragara ko n'ubushinjacyaha bwajuririye ibihano urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhanishije. Mu mpera z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka, urukiko rwamuhamije icyaha cyo kwiheje ikintu cy'undi mu nzira z'uburiganya no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Ubushinjacyaha buvuga ko urukiko rutahuje ibikorwa bigize icyaha n'amategeko ku cyaha cyo gusaba no kwakira ruswa. Bwabwiye urukiko rukuru ko hari ibikorwa umucamanza wa mbere atasuzumye kuri iki cyaha. Ubushinjacyaha kandi bukavuga ko urukiko rwamuhanishije igihano gito bumurega ko yatangaga amabwiriza kuri Vice Mayor wungirije w'umujyi wa Kigali Bwana Merari Mpabwa n'amaguru kugira ngo uruganda rwa Norbert Gatera rukora amayoga rufungurwe. Uyu ngo yari yamwemereye kuzamuha miliyoni 10 z'amafaranga. Ubushinjacyaha bukavuga ko urukiko rwa mbere butasobanuye niba Bamporiki yaragize ubushake mu kwakira indonke. Buvuga kandi ko rutahaye agaciro ukwiyemerera kwa Bamporiki ko yakiriye miliyoni 5 z'amafaranga ya Gatera. Abanyamategeko bamwunganira bakavuga ko ibivugwa n'ubushinjacyaha nta shingiro bifite, kuko bitashoboka na rimwe ko yategeka Vice Mayor ushinzwe iby'imyubakire gufungurira Gatera. Abanyamategeko bamwunganira bakavuga ko urukiko nta kosa rwakoze mu gutanga inyito ya nyayo, aho kuba kwakira indonke rukabyita kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Bamporiki avuga ko amafaranga miliyoni 2 yari yashyize mu modoka ya Mpabwa n'amaguru atarayo kumuha nka ruswa, ahubwo yari aya Bamporiki nk'ishimwe Gatera yari yamugeneye ku buvugizi yari yamukoreye. Ayandi basanganye umukozi wo muri Hotel Grand Legacy, Bamporiki akavuga ko bagombaga kujya bayanywa amayoga uko icyaka kibafashe. Imvugo yabaye nk'ikurura amarangamutima mu rukiko. Ubushinjacyaha buvuga ko kuba Bamporiki yemeza ko yari afitanye ubucuti bw'akadasohoka na Gatera ari urwitwazo. Bukavuga ko bahisemo guhurira muri hoteli kandi mu cyumba cyihariye agamije kumwaka ruswa nk'uko yarasanzwe bimukorera mu mugambi wo kumutoteza. Bamporiki kandi yemera ko Gatera yigeze kumuha miliyoni 10 amushimira kuko yamuvuganiye umugore we agafungurwa ku byaha byo gutanga ruswa. Ubushinjacyaha bukibaza uburyo inshuti y'umuntu yamuha koka yabo nk'ishimwe. Abamwunganira bakavuga ko nta nenge ubushinjacyaha bugaragaza mu rubanza rwafunguje umugore wa Gatera. Mu kutamusubikira ibihano, umucamanza yavuze ko Bamporiki ari umuntu ujijutse bihagije, aziza kirazira n'indangagaciro wagombye kubera intangarugero abandi, bityo ko kumusubikira nta somo byabitanga cyane ku rubyiruko yarashinzwe. Abamwunganira bo bakavuga ko yagaragaje ukwicuza gukomeye. Bamusabira ko ibihano yahawe byagabanyuka kandi urukiko rukuru rukazabimusubikira. Abunganira Bamporiki bavuze ko imbabazi zitangwa mu nyungu za rubanda. Bavuze ko u Rwanda ruri mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge kandi uregwa yagizemo uruhare rukomeye nk'umuntu ukiri muto yakomeza kugira urwo ruhare. ubushinjacyaha bwavuze ko impamvu y'isubika ry'igihano basaba nta shingiro ifite, asubiza ku ngano y'amafaranga miliyoni 10 Gatera yamuhaye nk'agashimwe. Bamporiki yavuze ko bari basanzwe bahana amafaranga menshi. Yavuze ko nk'uko umuturage wa Nyamasheke mu cyari wabo kwivuko yahundiye amafaranga 1000 angana na miliyoni 10 Gatera yamuhaye. Ati cy'abantu batumva n'ukwibaza ngo iyo mpuye na Gatera tunywa icyayi cyamukaru kigura amafaranga 1000 cyangwa tunywa champagne. Nindi mvugo yongeye kuzamura amarangamutima mu rukiko. Yasoje yizeza umucamanza ko igihe yashyira mu bikorwa ibyifuzo bye akamusubikira ibihano, Bamporiki azatanga umusanzu ku gihugu watera ishema abatari bake, agakebura abandi ntibazagwe mu byaha yisanzemo. Bamporiki wamamaye cyane mu bikorwa byo gushishikariza Abahutu n'Abatutsi gahunda z'umwe n'ubwiyunge nyuma ya Jenoside, ari mu bategetsi bake baketsweho ruswa bakagira amahirwe yo gufungirwa iwabo mu ngo. Ku rwego rwa mbere, ubushinjacyaha bwamusabiraga gufunga imyaka 20 no gutanga ihazabu ya miliyoni 200 z'amafaranga. Yaje guhanishwa gufunga imyaka 4 n'ihazabu ya miliyoni 60. Uyu winjiye muri Kigali ahagana mu mwaka w'2000 nk'uko abitangamo ubuhamya, mu minsi yashize yari yatangaje ko yujuje miliyari y'amafaranga, nyamara yarinjiranye mu murwa mukuru ibiceri 3% mu mafaranga y'u Rwanda. Icyemezo kizamenyekana ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi bimuhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwe tu ni bugo
ndiye bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola
agakino kombo taxi mugakurikirana iminsi yose kwa gatandatu no kwa mungi gihe cy'isaha 12:13 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ku ijwi rya Amerika. Tubarabandanya n'amakuru tubafitiye. Intumwa za leta y'u Burundi zagendeye uno munsi kwa mbere impunzi ziba mu bisagara bitandukanye by'u Rwanda. Ijambo zashikirije abaserukira abandi mu mpunzi ni uko botaha mu gihugu cyabo. Izo mpunzi nabo ziberekanye beretse abo bategetsi ko zifuza gutaha ariko ko intambanyi zikiri nyinshi. Muravyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana yabidukurikiraniye.
Izo ntumwa za leta y'u Burundi zaje zirongowe na Lieutenant General de Police André Ndayambaje, umunyamabanga ntayigahizwa mu bushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu ari kumwe n'umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi babura matari b'intara za Kirundo, Kayanza na Bururi. Mu biganiro vyahuje izo mpande uko ari zibiri, uwo yajarongoye izo ntumwa za leta yamenyesheje abaserukira izo mpunzi ko abazaniye ubutumwa bw'umukuru w'igihugu. Ubwo butumwa nuko abahunze botahuka. Yamenyesheje izo mpunzi ko ata mpamvu zo kuguma mu buhungiro kandi amahoro yarabonetse mu Burundi.
Ubutumwa dufise kuko leta y'u Burundi yifuza cyane cyane kubakura mu buhungiro barimo kubera atamvo nimwe yerekeye umutekano, yerekeye ibikorwa by'ubutunzi, yerekeye ibindi byotuma baguma hanze, ahubwo bihute bagende gufashanya n'abandi barundi kubaka igihugu, kugira imigambi y'iterambere igihugu nabo nyene biteze imbere. Dukura umuzigo ku gihugu kibanye cy'u Rwanda, umuzigo w'ukufasha izo mpunzi.
Muri ibyo biganiro abaserukira abandi bamenyesha izo ntumwa za leta y'u Burundi kwica batumye bahunga kitarahava aricyo gituma bakiri mu buhungiro. Patrice Ntadohoka aserukira impunzi ziba mu miji yashimiye leta y'u Burundi yagize uwo mutima wo kuza kuganira n'impunzi. Yaciye aboneraho gushikiriza bimwe bimwe mu bituma impunzi zidatahuka.
Urabona rero nk'abantu byabo babi bamaze kubifata impunzi ziri hano, amazu yafashwe, abaparisiyeri bari bafite yafashwe, amakonti yugaye, urugero nk'udufaranga bakora imisanzu konti yugaye, amashyirahamwe menshi amakonti yabo arugaye, hariho abafite amamanda, ni ukuvuga bari ku mitahe mpuzamakungu, urumva ntashaka kugenda bashaka kumufata. Kandi tuzi yuko sentare yo muri kano karere ka Yase yaciye urubanza ivuga yuko iyo manda twahunze itari manda y'ukuri.
Lieutenant General de Police Ndayambaje yamenyesheje izo mpunzi ko ibibazo byose bashikirije bazobishikana kandi akizera ko bizotorega umuti abifuza gutaha bagasubira mu babo.
Impamvu nyinshi zatumye bahunga icyo gihe zisa nizaheze ariko bose ntibahunze kimwe hariho uwo bakumbure ibyo byaheze we bitamuraba bifuza kwivugurana n'iziyo nawe zova mu nzira abafise ibibazo by'ubutunzi ibibazo by'imburano bafise n'ibindi bitandukanye ibyo navyo nyene tuzabishikiriza baheze barabe abo nabo bagifise izo ngorane nazo nyene zive mu nzira kuko guhunguka no guhunguka ushatse ariko kandi no guhunguka umutima uri munda
mu gihugu cy'u Rwanda cakiriye impunzi nabo nyene barashima ugo rugendo rw'abategetsi b'u Burundi haba inshuti Philippe umunyamabanga uhoraho mu bushikiranganji ibyo bujejwe harimo impunzi yamenyeshe ko ibikorwa byabaye kuri uno wa mbere n'u Rwanda rwabikoze muri kahise kandi ko byatanze umusaruro
Rwanda maganije kuri experience nako dufite tubereka ko ari yo ntambwe ya mbere kuko umuntu wahunze igihugu ikintu cya mbere cyatuma afata umwanzuro wo gusubira muri icyo gihugu nuko ubuyobozi bw'iki gihugu bumugaragariza yuko byatumye ahunga cyangwa se n'icyamubuza gusubirayo kidahari ndetse ko n'ibibazo bishobora gukomeza kuganirwaho kugira ngo urese yumve yuko atashye ariko atashye ahantu atekanye afite umutekano iki rero ni ikintu urizi gahunda zo gucunga ibijyanye n'ibibazo by'impunzi nicyo kibanze niyo ntambwe ya mbere kwiye guterwa tukaba twishimira ko yatewe uyu munsi
uwo munyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu Burundi yamenyesheje impunzi ko bazotunganya igikorwa impunzi zikaja kuraba uko byifashe iwabo zigaruke zibwira abandi uko basanze bimeze kugira abagifise amakenga baronke inkuru yimvaho bahawe nabo bizeye biteganijwe ko kuri uno wa kabiri izo ntumwa za Leta y'u Burundi zigendera ikambi ya Mahama zikazotahuka mu Burundi ku munsi wa gatatu kuva mwaka 2015 abarundi bahungiye mu Rwanda kubera ingorane za politiki zadutse mu Burundi barenga hagati 74 uno munsi abarenga hagati 34 bakaba bamaze gutahuka kugushaka kwabo nkuko ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR mu Rwanda rivyerekana Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'ibiganiro. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuholandi Mark Rutte uno munsi yasabye imbabazi ku izina ry'igihugu ciwe yemanga uruhara cagize mateka y'ubucakara bw'Abanyafrika. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi abitugire kumurire.
Abahanga mu by'amateka bavuga ko abacuruzi b'Abaholandi bagurishije mu bucakara abanyafurika barenga 500,000 muri za Amerika cyane cyane muri Brazil no muri za Caraïbes. Bavuga ko abaturage b'Ubuholandi bafite ishema rikomeye ko igihugu cyabo cyari igihangange mu mateka y'ubucuruzi bwambukiranya inyanja ariko abana babo ntibigishwa amateka nyayo y'uruhare rwacyo mu bucakara. Mu ijambo ry'iminota 20 yagejeje ku gihugu binyuze ku mateleviziyo, Minisitiri w'Intebe Mark Rutte yagize ati uyu munsi nsabye imbabazi. Imyaka 100,000, Leta y'Ubuholandi n'abari bayihagarariye bakoze ubucakara kandi babyungukiramo. Yego, birumvikana ko nta ruhare abariho muri iki gihe babigizemo ku buryo hari uwakumva afite icyo yishinja. Ariko Leta y'Ubuholandi yirengereye umutwaro w'amabi y'ubucakara n'ingaruka zayo zikiboneka kugeza n'ubu. Rutte yasabye imbabazi biturutse kuri raporo yamuritswe mu mwaka ushize n'akanama leta ye yari yarashyizeho mu 2020 kugira ngo gasesengure uruhare rw'Ubuholandi mu mateka y'ubucakara. Raporo ivuga ko leta ikwiye kwemera ko ubucakara ari icyaha kibasenyoko muntu kandi ko igomba kubitangira indishi kubakomoka ku bacakara. Ministri w'intebe Rute yatangaje ko guverinoma ye yagize iyayo imyanzuro iri muri raporo. Ariko mu cyumweru gishize mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yavuze ko idashobora gutanga indishi, ahubwo uyu munsi yavuze ko igiye gushyiraho ikigega cy'amayero miliyoni 200 yo guhangana n'ingaruka z'ubucakara mu Buholandi n'ahahoze koloni zabwo.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kazi kimura kamenyereye turakifashisha iyo tugiye kubabwira amakuru y'imikino na sport. Argentine yaraye itahukanye intsinzi ku mapenalty 4-2 y'u Faransa mu mukino wa nyuma w'igikombe cy'amaguru ari kubera muri Qatar, umukino wari umaze iminsi ubera muri ico gihugu. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Fidel Niyonga bakurikiranira na hagufi vy'inkino ku ijwi ry'Amerika. Fidel, muri make urukino rw'ejo rwari rwifashe gute, rwagenze gute?
Ego Diane, namwe nshuti muduteze amatwi, abarurorereye barabonye ko wari urukino ruteye igomwe. Urukino rwari rukomeye cyane, rwarorewe n'abantu benshi, rwahuje imigwi ikomeye mu mupira w'amaguru isanzwe izwi mu mateka, Argentine n'Ubufaransa. Argentine nkuko heje kubivuga akaba ariyo yatahye insinzi mu mapenalty 4-2 y'Ubufaransa. Iyo migwi ibiri imwe abakinnyi bakomakomeye rurangiranwa ku isi, Lionel Messi ku ruhande rwa Argentine akaba mu gihe afite imyaka 35 atsindiye igikombe cy'isi yose agishikirije igihugu ciwe. Nico gikombe yarabuze mu mateka iwe mu gihe yaramaze akina. Ku ruhande rw'Ubufaransa ni Kylian Mbappe yatsinze n'igihugu ciwe igikombe cy'isi yose giheruka mu mwaka wa 2018. Yamara muri iki gihe bikaba bitashobotse ko Ubufaransa bugitsinda inshuro zibiri zikurikirana. Iyo bikaba kuba kibaye igihugu cya gatatu kibigenjeje gutyo, inyuma ya Brazil 58 na 62 hamwe n'Ubutaliyano mu mwaka w'1934 n'umwaka w'1938. Urukino rero rwageze neza cyane n'ibitsindo byinjizwe nabo bakinnyi rurangiranwa Mbappe na Messi.
Ubwo uwo mukino gafidele wamaze umwanya ungana gute?
Ugo rukino mu kiringo cy'iminota 90 mu isanzwe gihari mu mupira w'amaguru ntiyashoboye gutsindana, yari ibitsindo 2-2 hama baja mu yindi minota 30 nyuma yaho barangiza ari ibitsindo 3-3 bikaba byategereje ko baja mu mapenalty kugira abatature haboneke umugwi utsinze ico gikombe.
Umwihariko w'ico gikombe c'isi ugeranije n'ibindi bikombe vyabaye wabaye wahe?
No tangura kuvuga ko bwabaye ubwa mbere ico gikombe cakirwa n'igihugu c'aba Islam, igihugu c'Abarabu kigizwe ahanini n'aba Islam kiri mu burengero mu buseruko bwo hagati bw'isi mu ntunge, akaba ari Qatar bwari bubaye ubwa mbere mu mateka. Ico nico umuntu yotangurira ko. Ikindi umuntu yovuga nuko niyo ihiganwa rya mbere igikombe ca mbere c'isi yose carimwo abahagarikizi baba pasoni harimwo umwe mu Fransa yitwa Stephanie Frappa, akaba harimwo no waserukiye u Rwanda Salima Mukansanga. Kubamenyesha ko muri rusange abapasoni batandatu bakoreshejwe muri iki gikombe c'isi yose. Tukamenyesha ko mu rukino rwahuje Budagi na Costa Rica ico gihe abahagarikizi b'ubwo rukino n'umuhagarikizi mukuru bose bari abapfasoni. Icyo ni kindi umuntu yovuga cyo mwihariko. Icya gatatu cyo mwihariko ni harabaye ibitangaza, harabaye imigwi ikomeye yavuye mu hakiri kare cyane, aho twovuga nk'Ububirigi, tukavuga Espagne, tukavuga na Portugal. Hanyuma ikindi gihugu cyatangaje rero ni Maroc. Maroc cyabaye igihugu cya mbere cyo ku mugabane wa Afurika cyashinze muri kimwe cya kabiri.
Urakoze cyane Fidel. Urakoze cyane Fidel kutwibutsa ibyaranze uyo mukino. Amakuru atandukanye ku gikombe c'isi cari kimaze iminsi kibera muri Qatar murayasanga ku ijwi ry'Amerika kuri we zitata kaburungu radio yacu VOA kaburungu.com. Nonga duce dusozera amakuru ino mugoroba. Nshimiye mwebwe mwari ko muratwumviriza muherereye ahatandukanye ijwi ry'Amerika rigera kuri micro muri studio gatani ijwi rya Amerika muri kumwe na Joe Diana nini nahaze Geoffrey Mutagoma yakoze muhinga bw'ivyuma bari bafatikanije na engineer Bob twemi ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha mugira umugoro wa mwiza mu banyu no mu vyanyu.